VOA. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Mwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika nyine FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2.
Se ntabyo mfite nawe nasanga nawe kandi bavuga ati turashonje natwe cyoma uduti nkabura ukuntu wakubaka nisuka kuza ndacishaho kugira ngo mbone ukuntu nabaho ngo umuryango
njyewe ndi n'umupfakazi mfite abana ariko kugeza ubu nta kintu na kimwe nazanye kugeza ubu nta hantu na hamwe mfite mba nasanze inzu yarasenyutse.
Abo ni bamwe mu Barundi basubiye iwabo bavuye mu Rwanda bo muri komini ya Ntega, bavuga ku mibereho yabo kuva birukanwe mu Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho mu kanya. Turabararitse rero kuri radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika na makuru cyangwa ibiganiro byerekeye u Burundi. Ibiganiro bihuza Abarundi biteganijwe kuba guhera ku itariki 21 kugeza ku 24 y'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka 2016 Arusha, ku kigo kiberamo inama mpuzamahanga AICC. Nk'uko rero tubikesha ibiro by'umunyamabanga mukuru, umunyamabanga w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, mu nama yabo isanzwe ya 17 yabaye ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka Arusha muri Tanzania, abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba basobanuye neza ko Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ariwe uzaba umuhuza mu biganiro by'Abarundi. Iyo nama rero yashyizweho n'itsinda riyobowe na Benjamin Mkapa wahoze ari Perezida wa Repubulika ya Tanzania ryo kuzohereza uwo muhuza mu biganiro. Tugarutse ku makuru yacu y'Abarundi birukanwa mu Rwanda kubera kutagira ibyangombwa. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni yanyarukiye mu karere ka Bugesera ku mupaka wa Gasenyi aganira n'abahari bahageze bababajwe n'uko batashye amaramasa. Tabita, watubwira uko ikibazo giteye aho ngaho ku mupaka wa Gasenyi?
Ngiye kubivuga, abatari bake bari bagera kuri 30, barimo ugwaruka, abagize n'ugwaruka n'abantu b'abagabo ariko bakiri bato, ubona ko ari imyaka 30 gushika kuri 35 n'abana bari munsi y'imyaka 15. Niho twasanze ku mupaka wa Gasenyi ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda imodoka ya gisirikare ya Bugesera, ni mu karere ka Bugesera mu Rwanda, yarije kubashikana ku mupaka. Aho rero baca bashyikirizwa abajejwe umutekano w'u Burundi, igipolisi kirabi by'imbibe hama kigaca kibasubiza iwabo. Benshi muri bo rero abo twashoboye kuvugana usanga ari abava mu ntara za Kirundo. Kirundo ni intara yegereye akarere ka Bugesera ko mu Rwanda, nayo nyine iri mu karere ka Bugesera ko mu Burundi. Abandi nabo bava mu ntara za Ngozi. Bose rero batubwiye yuko atabyangombwa bari bafite bagenda babafata aho bariko barakorera, bakura ku mirimo yabo bakabatwara taki na kimwe batwaye, babona ko bacyafuye bakavuga yuko n'amatungo yabo atana kimwe bashoboye gutwara, kandi nabi wabo abo bari basigaye mu muryango batashoboye no kubategera, ahubwo basobadumye ni badusubira gutora ibyo bintu byabo. N'ingene bazobona ibyangombwa kuko mu Burundi kugira ngo uronke icyangombwa urinda kuva mu ntara yose urimo ukajya i Bujumbura. Ndetse rero iyo ni intambwe ikomeye kuri bo kuko usanga bibasaba amahera y'itike, amahera y'amahoteli no kugira bazosubire kugaruka mu Rwanda rero gutora ibintu byabo bamaze kubona ibyangombwa.
Ese Tabita, abo mwavuganye bakubwiye ko bakoraga iki mu Rwanda ubusanzwe?
Bamwe batubwiye yuko bambwiye yuko bakora akazi k'ubutaki, rero ni ukuvuga gutwara amakinga, bunguruza abantu ku makinga bakabaha amafaranga. Abo n'abashyitse mu Rwanda kera, harimo abashyitse mu 2003. Abandi nabo bakavuga yuko hariho nk'umwana w'imyaka 13 yasiguye yuko yahora aragirira inka umuntu, ukabona ko ari umwana atigeze no mu ishuri ngo yari yavuye mu Burundi batwawe n'uwundi Murundi, wowe yagenwa mu kwezi kwa mbere, abandi babye yuko bari basaga bisumamwe bikorera imizigo abo bose rero ngo bagenda bakura ku buzi barimo bagaca babatwara.
Uravuga ko bagiye nta kintu bafite, abo bantu ntabwo bari baregeze bamenyeshwa ko bagomba gutaha kujya gushaka ibyangombwa?
Oya, nago bamenyeshwa ahubwo abapolisi, polisi y'u Rwanda irazi ikamusanga hari ikamufata. Nuvuga ko babatwara giturumbuka, nta muntu bateguza, kuko nibaza ko bateguje baca bavuga ati bo kwitegura mugabo bagusari ari wabari wagiye gusenga, ari umwe wabwiye yuko yaragiye gusenga mu gitondo ari umuyisilamu yaragiye saa kumi n'imwe agiye gusenga baca baramufata. Hari n'abandi bari bamaze nk'iminsi nk'itatu bafashe ku wa gatandatu bari bagifunzwe baca babakura rero mu busho bari barimo babatwara ku mupaka. Ariko gusa kimwe bemera, baremera yuko binjiye mu Rwanda bafite ibyangombwa byanjye byo ku mupaka baha intara ziba zihana imbibe, cyane ugasanga yarinjiye kiye muri magendo adafite ibyangombwa. Mugabo bakavuga bati naho twa dufite ibyangombwa, Leta y'u Rwanda nidufashe duhe ibintu byacu, baduha akanya n'iminsi n'ibiri dushobore gutwara ibintu byacu n'imiryango. Ari nk'aho wari afite umugore w'umunyarwandakazi afite n'abana, ariko babaye mu mategeko kubera ko batashoboye gusezerana kubera atari afite ibyangombwa bimuranga ngaha mu Rwanda. Ati basi ntibaduhe ibintu byacu tubitware mu Burundi, cyane naho Leta y'u Burundi nayo itworoheje bazana ibyangombwa ku mipaka kugira ngo dufate imipaka ibyangombwa ku mipaka tusubire mu Rwanda gukora ibintu byacu.
Ye, muri make cyane rero uravuga ko batigeze babateguza na gato, batigeze bababwira ngo bajye bazashaka ibyangombwa, ku buryo baje kubasaka nk'uko kuvuga uti bari bagiye gusenga. Nakubazaga niba batarigeze bababwira mbere yuko bagomba kujya gushaka ibyangombwa iwabo bakabona kugaruka.
Oya, ntabwo babwiye ngo bajye gushaka ibyangombwa, kuko umuntu mukuba mu gihugu ategerezwa kuba afite icyangombwa cyamuzanye kimuvana mu gihugu iwabo. Bobo baraba nabo twokwita abayiregiriye mu Gifaransa, ni ukuvuga ngo abantu batari mu mategeko mu kubaho mu gihugu bagaca babarungika. Bobo babwira ati nturi impunzi, nturi Umurundi, nturi Umunyarwanda, kandi ntufite n'icyangombwa kikuranga ukuba ufite uburenganzira bwo kuba ngaha mu Rwanda. Nabo bakavuga bati twebwe rero ari ababwira ngo baje gusaba ubuhungiro, ati kandi twe nikoja gusaba ubuhunzi kuko bari nko gutesha agaciro izina ry'igihugu cyabo cy'u Burundi. Twebwe ntitwaje duhunze, twaje gupagaza.
Urakoze cyane Tabitha Mukamusoni kuri iyi nkuru. Tukomeze rero tubagezaho andi makuru yacu yerekeye u Burundi. Tukiri kuri iyi nkuru y'Abarundi basubira mu Burundi nyine, muri komine Ntega hari abaherutse kuhinjirira baturuka mu Rwanda nyine, aho bamariye kwirukanwa. Bavuga ko babayeho nabi, uretse rero ngo kutabona ibyo gufungura, banavuga ko bafite ikibazo cy'aho baba. Abo rero ubwabo kimwe n'abayobozi basaba abagira neza kugira icyo babafasha. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarunyinze aduhiye inkuru.
Abarundi bakiye muri komine Ntega birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda baharugwa mu 320 gushika uno munsi. Muri abo 116 baturuka muri komine Ntega, benshi bacumbitse mu babanyi no mu miryango kubera batagira uburaro. Icyo kibazo kirabahanze cyane, cyo kimwe n'ingorane yo kuronka icyo bafungura. Aba twabasanze ku biro bya komine Ntega, aho bari barindiriye kuronswa imfungurwa bafashishijwe ubwa mbere kuva bashitse i Burundi.
Dushitse muhira twasanze nta nzu zihari. Ikibazo dufite ubu ni ikibiti n'ibyo kujya nyine, ko nta bintu twize turi mirino twasize hakujya mu Rwanda, kandi ntitwasubirayo.
Tugomba kugenda tugasinda ngo ndubaka nta nzu irimo. Icyo kibazo dufite
ubahe nonono munsi
ubundi ku mutumba wa nyine tumbaye kwa mwene kwa bene wacu. Icyo mufasha ndumva ari byinshi, kuko nta suka afite, se nta biryo mfite, nawe nasanze kandi nawe kandi bavuga ati turashonje natwe. Duti nkabura ko nakubaka nisuka kuza ndaca inshuro kugira ngo mbone ukuntu nabaho nk'umuryango.
Njyewe ndi n'umupfakazi, mfite abana, ariko kugeza ubu nta kintu na kimwe nazanye. Kugeza ubu nta hantu na hamwe ufite mba. Nasanze inzu yarasenyutse, Nani chini na chini mwefisi. Mhaba na wajira neza. Mwalimu kwa kudufasha. Watu hanga shuti inji. Mwetu kwa tulja.
Kwirukanwa igikubi kubi. Vyatumye habaho n'imiryango itandukana bigatera agahinda bene yo
ko kagari twaragiye tumaze kugenda bacha batubwira ati duce tutahiraho ntitwasubiye inyuma wa mugore mbura uko ndamuzana ko nashye ntaha kugeza none muso umugore nturongera kubonana n'abana fita abana babiri n'umugore umwe abanyana birangora cane gose urazi ko nk'umuntu w'umugabo aba akenera nk'injya agakenera amazi agakenera n'utundi tuntu tuva ku mugore no kuvuga ko rero je mbayeho nabi nyene
umugore tumanye imyaka ingahe arabyaye ariko kugeza umugore namutaye yo bitewe no kuzana kitumanye imyaka hafi itatu n'umugore w'umunyarwanda numva nyene ko mbayeho nabi kuva umwana wange atawo hari n'umugore twabanye atawo hari cyamba nyene kare ntu bingora cyane kora ko ari bikorwa byishimba saba ko no guhaba urya umuntu abahahira umwana kugeza nk'ubu numva ko tana hamwe mpagaze n'umutima ntabwo reme
aba bakiriye bavuga ko bagerageza kusabikanya nabo ivyo bafise naho bitoroshe
usibye yokanya naho atabi ntabe hari nayo ndi abantu bari ko baraza bazi wabo tugize cyo torosha twabafasha
yego twara bahaye ndaho baje nyene bashikira ariko gusa nyene ubutwe mu bintu nyene naho tumeze nka nkabeje gitunu mugabo nta bintu bihari gusa turabafasha nyene twa dofise nyene tukabata baratugira ko tukaba
naho benshi bavuga ko babayeho nabi hari abashima uko babayeho mu miryango yabagiriye ariko iki ifuzo akaba ari uko bo kwigenga
ubumba kuri bene wacu bayeho neza ko pe nakata kuwa nyuma ndana teka
none ubona bizaguma gucyo bakugaburira
oye kada mu nzu yundi hagira kaduko mu nzu yundi ngo habwa wihe ntabwa wihe
ntwaza Dieu Aime umuhanuzi wa musitanire wa commune Ntega ajejwe ibyo butunzi n'iterambere avuga ko atana bamwe mubakiriwe begeranirijwe ahantu
hariho abenshi bari bafise imiryango bashikira mu miryango yabo abandi nabo batari bafise aho baba bari bafise inshuti niho bashikiye twavuga rero yuko bose bari mu gihugu ntaho bafise begeranirijwe ukuntu babayeho naho bo bari bafise ingorane yuko atacu baje bazanye mugabo mu migenzo y'ikirundi twebwe turakira abantu kandi turasabikanya n'ibyo dufise bariko barasabikanya rero nabo basanze mu mihana
umutware ati naho bamaze kuronswa ifungurwa zatanzwe n'ubushikiranganje bwo gushigikirana ukuboko kw'abandi bagira neza ni nkenegwa
iki gihe cyarakehe cyo kwimbura kandi umuntu bamwirukanye umutwiwe akahava atagahuzu atagafungurwa atakintu kimwe afise naho yoba yakiriwe mu muryango murumva yuko zibari ngorane zirezire twotera kamo rero abagira neza bandi kuko hari habaje basanga badafise aho baba tubatera kamo ko mubafasha ari gishobotse cyose kuko murumva ko atana kimwe bafise icyo boneka cyose ko bagarukirako
tuyamenyeshe ko kubijyanye n'imiryango yatandukanye ishyirahamwe mpuzamakungu CICR rimaze kwishinga kwegeranya iyo miryango y'abarundi yatanye inyuma yo kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda mu mpera z'indwi heze muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco turacyari mu Burundi umwuka si mwiza hagati y'abanyeshuri bahagarariye abandi mu mashuri ya kaminuza y'u Burundi hamwe n'inzego zagenwe na kaminuza y'u Burundi mugenzi wacu Fidelite Ishatse haratubwira intandaro y'ibyo byose
muri kaminuza y'u Burundi yasigaye hariho inzego zizira ngabanganywe mu serukizi rw'abanyeshuri ico bita representation mu gifaransa iyo bangabanganywa y'inzego ribonekera cyane cyane mu ngingo yose gufashwa n'abanyeshuri yo guhagarika ivyigwa iyo ngingo yafashwe inyuma yaho abanyeshuri bahinduriwe n'ubuyobozi bwa kaminuza uburyo bahora bakoramwo ibibazo kuva kuri wa mbere w'indwi turimwo ivyigwa byarahagaze bisata byose byo muri kaminuza y'u Burundi igitangaje iyo ngingo yafashwe abitwa ko bari kwisonga mu nzego serukira abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi batagishijwe inama cyangwa ngo bimenyeshwe batwa nayo CDD ari kwisonga ry'uko rwego
oya ni batagishije inama
nimwe bwe mwavyakiriye gute kubona abanyeshuri mwitwa ko muserukira bashobora gufata ingingo guhagarika ivyigwa batagishije inama
bo ivyo ni wo byakira neza kubona bafata ingingo yabonyene basa nuko bigwanye
nene mwigeze muja kubabaza mutwe kimwagaritse ivyigwa mutatujije inama twe nk'abaserukira
kugira ngo ubashire hamwe haba mwicarane muvugane ni kintu n'ukuri no kumenyesha ko cyari kigoye cyane uravye ibihe twari duherutse
ugwego ruserukira abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi ngo harujaho biciye mu matora yamara bagize ugo gwego mu kwezi kwa kane baragenywe n'ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bagenywe inyuma yaho habaye umudurumbanyo mu matora y'abaserukira abandi yatunganije ibigo bitandukanye bya kaminuza y'u Burundi. Ubwo rwego rwagenywe naho ari kwisonga mu serukizi rw'abanyeshure aho ruserukira ntibagwemera. Ubwo warongoye abandi mashuri ya kaminuza y'u Burundi aho bita abaderege de class niho biboneka ko bafite ijambo muri kaminuza y'u Burundi, naho basigaye basohora inzandiko z'abanyeshure basaba. Mu bisanzwe uko byaba bitunganijwe abaserukira abandi mu mashure barabashikiriza ibyo batumwe n'abarongoye mu buserukizi bw'abanyeshure wa kaminuza y'u Burundi. Ni naho harafatirwa ingingo zibereye ku zina ry'abanyeshure. Yamara ugusiko bimeze ubwo rwaserukira abandi mu mashure nirwo rusigaye rufata ingingo. Melchiade Mitabavuma atwara ubwo rwaserukira abandi mu gisata cy'indimi amenyesha ko ataco tubagisha inama ubwo rwagenywe hagutorwa n'abanyeshure.
Rero mu gihe bo baratowe n'umuyobozi wa kaminuza gushika uyu munsi hamibibonana dushobora kugiriranira kuko twebwe ntaho duhuriye. Twebwe ntaco tubiteze ko ntanivyo tubatuma ntitwigeze tubashira imbere. Uva aho babageneye bigeze bakorana n'abanyeshure kiretse yuko bakorana n'ababatumye. Uyu munsi rero ntibatumwe n'abanyeshure nico cyo gituma ntibashobora kwegera n'abanyeshure kuko ntanaho babazi. Sandu barongoye abandi nibo bazi ibibazo by'abanyeshure. Abo nabo ntanaho barahurira n'abanyeshure kugira ngo bashobore kumenya ibibazo by'abanyeshure kandi nizera yuko atanaho bazohurira.
Haraheze indwi zirenga zitatu abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi basavye abarongoye gufuta ingingo ihindura uburyo bahora babazwamo. Iyo ngingo ivuga ko abanyeshuri bazobanza guheza ivyigwa hanyuma gacatangwa ikiringo cyo gukora ibibazo by'ivyigwa bize. Mbere ko iyo ngingo ifatwa uko icigwa giheze hacatunganywa ikibazo cyacu. Mu ntumbero kwanka iyo ngingo abanyeshuri ho mu gisata cy'ubuhinga nibo batanguye guhagarika ivyigwa mu nyuma hakurikira abo mu gisata cy'abiga ibyo kwigisha ipe ya mufunyafunyo y'Igifaransa. Ubwo ngo abanyeshuri baserukira abandi mashure bavunira akaguha barongoye kaminuza ko bubumviriza kubera ko aribo bazi ibibazo by'abanyeshure.
Ubuyobozi bwa kaminuza nibwabona yuko bukeneye ko ibibazo biva mu nzira nuko bwoheza bukegera abo barongo y'abandi mu mashure kugira abashore gukorana hanyuma ikibazo kive mu nzira. Ariko uyu munsi kuvuga yuko ngo kajya kagwingo niko kujya gukorana ngo kubibazo bisanzwe bihanze abanyeshure ntavyo bafise kandi ntavyo boronka boshikiriza.
Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Gaspar Habanyankimbona yatubwiye ko ataca bivuga ko kubera ko mu minsi iri imbere imije gutunganya kiganya ku bamenyesha makuru ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Mureka mureke ukuri
mbega ukuri ko sindi kinyoma mbega inaza yo sindi nabi tworengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe. Inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri radio ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolence. Urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera? Isango ntigutange.
Murika, murikira ukuri.
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho ni ikiganiro ntorereka zoza.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh erega mwarasizwe ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Bakunzi biganiro vya studio Ijambo na cyane cyane mwebwe mwikundira ikiyago cha politique ntorere kazoza. Jerome Niyonzima ndongenda bahikaze muri kino ikiganiro. Uno munsi tukaba tugiye kuganira ku byerekeye ubuzima n'umutekano muri zone Musaga ikukira komine Muha, imwe mu mazone yaranzwemo imyerekano mu bihe bihitiye biranga u Burundi. Kisi Munezero niwe tugira dutume muri zone Musaga ahaganira n'abanyagihugu baho ibyerekeye uno munsi ingene babayeho n'icokorwa kugira ngo hasubire harangwe amahoro n'umutekano.
Kwa
kubatavyibuka zone Musaga iri mu mazone yakorewe mu myerekano aho twashobye gushika twasanze imirimo yarasubiye kuharangurika ariko rero kidasanzwe n'abanyeshure baje ku ishuri n'abakozi baje mu buzi bwabo ariko banyuragiranwa hagati y'abajeje umutekano bashizwe ku mabarabara nka yose ya zone ya Musaga none uyu munsi ijoro ikambere n'umurango bivyifashe gute ico kibazo twakibajije abavyeyi batunga imijyango muri iyo zone ya Musaga
ni Yohani inkamba kujya mbere njya ku Musaga
uyu munsi twovuga ubuzima bwaho kujya mbere ku Musaga hameze gute
nukuri ubuzima bumeze nabi kubera nyene umuntu arara ntibuca niyo umuntu avuye muhira agiye aguma yumvira ko asanga iwe habaye nabi kubera umwanya n'umwanya ubona abapolisi binjira basohoka kandi uko binjiye bagenda batwaye abantu abana bonye n'ubwaho barahamutse hari abana urenganya iremba kubaza ati papa uragaruka ugiye akakumira akagomba kumujana hari indi ngorane ikomeye usanga abana babonye abapolisi ko aribo birirwa muri karti umwana usanga yarahamutse rimwe usanga aca yiruka agacika umutima hagati nk'umuvyeyi rero yuzi ko umwana ameze uko wama ufite umwitwaro kuti mbega niyabona abapolisi bigenda gute
haba hameze gute abantu bifuze kumenya ati mbega ijoro ku Musaga rimeze gute
mu ijoro ku Musaga nk'abari bahazi mu minsi iheze aya magume turimo ataratangura abantu baridagadura barara baragenda ijoro ryose ariko ubu ushikanye saa moya nta muntu usira kubona mu ibarabara usigara ubona abasirikare n'abapolisi aribo basirikira kandi abantu nyene bari ubwoba nawe uri mu saa moya igeze buri imbere y'umuryango
hari icyo wibaze yuko abanyagihugu bo ku Musaga bushobora gukora kugira ngo kumburengera ngo bifashe bongera bafasha ababo ruhagarara rukumbure ruvugwayo rushobore kugabanuka nk'abanyagihugu
mu bisanzwe umuntu afise ingufu zikweze gucungira abanyagihugu ni leta n'abanyagihugu bobo ubwabo bigitangura baragerageje bararara amarondo munyuma harabama nama yabarongoye komine baravuga bati ubu unye umuntu tuzosanga ari ku irondo tuzomufata nk'umugizi wa nabi cyo gihe ntibasubiye kwirarira
nuko kugira ngo mwikingire ubu mubigenza gute
ni kujya mu nzu kiyugarana nta kindi ni imana gusisika kingiye umunyamusaga mu bisanzwe umuntu yo kwagirizwa byose ni leta uyu munsi abantu bafise uruhara no vuga rubi n'abantu bafata abanyamusaga bakabafata nko kumenga sabarundi umenga n'abansi b'igihugu ukacusanga ngira ingufu zose z'igihugu ziri ku Musaga abaro ni batuma Musaga imeregwa nabi
hari abavuga tugwaruka gwaharura kara ruraza gusomburusa abajeje umutekano
ivyo no kubaza ko atari byo kuko yaba abajeje umutekano iyo bakora neza ntibahohotera ugo gwaruka nibaza ugwaruka ni na ugwaruka gwo ku Musaga nico kime n'ugo mu Burundi bwose wagomba kubaho nk'abandi bose mugabo kugira uno munsi niyo uriko umuntu ari karagenda mu ibarabara bagasanga afise umupolisi amuhagaritse agasanga afise karanga muntu yo kumusaga ngira naho yo bari muri bisi geze mu yinga cha mukurayo kugira uno munsi no vuga ko abajeje intwaro bobo nta nabakiboneka bategerezwa ku nyene ko bavuga ko turi muri demokarasi nimbare biyumvira ko ari twe twabatoye batekereza kwegera abanyagihugu nyene sinumva ingene umupolisi yova yava akaza atana umutaha afise agatora umuntu mu mategeko nibaza ko yategeza kuza ari kumwe na chef de quartier muguza ujibona aje ari wenyene bagapakira abantu mu miduga mu ijoro ugasanga abantu bagiye ukabasanga mu mpimba sinze abana ko afise n'amadosi ni kuvuga yuko ucubona yuko nimba batabifise mu ruhara bajejwe intwaro bararengewe
ubwo ariko gwaho ku Musaga gogo barugo niki iyi misore tugira tuganira iba mu makartier ya gaseke buye na kinanira abenshi ngo ntibacobahuka gutembera mu zindi quartier abandi nabo barahagaritse imirimo yabo yahuri babeshejeho abandi barahagarika amashuri
twebwe turaratura kuko bagufashe bakwagiriza yoko ari we utera amagrenade ari we urarurarasa kandi bataravye bakakwaka karanga muntu bakaca bavuga ngo uronderwa ni wewe ngo niwe twarondera bakaca bagufata aho bakakujana twebwe muri rusangi yaba imiryango yacu ibayeho nabi nkigira ibyifungura basanze mu nzu hari ibiro 200 by'ibiharaga canke by'umuceri ibyo baba batwaye bacha bavuga ngo gaborera abagwanyi basanze imatera ngaho ngujyame kabagwanya baca baturira twebwe mu busanzwe tubona yuko menga avance manda ya gatatu ya nkuru nziza ni nkicaha cinyaduruko twaba twaravukanye
ubuzima bwo kumusaga n'ubuzima bwifashe nabi cyane na cyane cyane kugwaruka ndetse na mu bavyeyi kuko uburi mwanya abavyeyi bagoma bahekurwa igipolisi kibatwara abana bakaja kubica abandi bagapfungwa abandi bakabagomboza amafaranga urumva n'ubuzima bwifashe nabi cyane aho umupolisi umwana mubonye yahahamutse yiruka canke umusirikare kubera bose basanzwe umengo bo bakora co kimwe tugaheza rero tugaca toba mu buzima bubi umutekano ntumeze neza tukabona yuko umengana uruhigi guhigurwaruka kwabagwarase manda ya gatatu rukoresheje mu gutera ibuye mu mwanya baba bariko baragwana n'igipolisi kije kubatera
ivyo biba ku murango no mwijoro
kenshi biraba mwijoro kenshi mugano kumutaga biraba kumutaga kenshi na kenshi biba aho buca mu gatondo abapolisi bamaze gusentira bagafata umuntu bakamutwara atakintu na kimwe bamwagirije kugeza aho bamwagiriza ibintu byo bavyarabaye atanazi naho bari umushitsi avuye ahandi arize kuba abari waho hantu bamutwara igikubi ku mwijoro naho nyene biraba aho hari gihe aba amagrenade agaturika bagaca baje amanyagihugu bakarasa mu mazu bakagirana abantu nyene bakamererwa nabi cyane ubwo bakabatekera n'amazu menshi arugaye ku ntumbero yuko babaye nk'abantu bahunga iyo quartier mugabo bakaboneka bamwe bamwe hakeye
ya kumusaga ugwaruka rubayeho nabi nta kazi rukora nta kintu na kimwe rukora kumusaga gufungura naho tufungura nabi aho kugiriwa ubuntu akaguhaye 500 cyangwa 1000 ugira ufungure urafungura ariko tubayeho ubuzima bubi umwe buteye ubwo
hari akazi wari usanzwe gukora canke icyo wari usanzwe gukora mu buzima kumburingira ngo imbere yuko wicara aho wicaye
je kare nari yungonganya naradandaza ariko unye ibyo nadandaza canke ibyo niyunganyamwo byose byararangiye naco ofisi nkora
ubuza gatahe byagenze gute
abantu twebwe cane cane twagiye kwiyamiriza ikiringo ca gatatu cankuru nziza twebwe twace tubona ko nubuzima buhagaze nishoboka tubandanya dukora kandi tubona tutoroherejwe
ibintu byifashe neza imigambi wari ufise muri kazoza yawe niye
cira ifise imigambi yuko nko mu mwaka uheze no kuba kugwanje kuko nari nsanzwe ndandaza ivyanje ntaho nadandariza mugabo kuva aho tugiriye muri manifestation ibintu vyarapararanganya amasoko arahagarara turabura aho dukorera ku ntumbero yuko tuhoja ku kibanza ngo dandaza cyangwa uje muri vile kurankuru cufatigwayo nari nifuza yuko no kwiteza imbere mu ntumbero yuko ntoguma ndondera akazi muri leta kuko nari mfise agatahe ko kudandaza mugabo nta kintu na kimwe ngifise
ibintu byifashe neza uvyumvira ati wavuga ati uyu munsi mugeze he ejo wari wifuza gushika he
Jewe nkajewe naradandaza nari mfise aho ndandariza ibidandazwa narabona ngera ndiko ndunguka nkabona muri kazoza ko nshobora gutera imbere mugabo ibintu byose baravyivye barabimara barabitwara
mbe nta guciriyemo mu kumusagari ho abo kumbure mudasanga ivyumviro vya politike abo twokwita nk'imbonera kure barabaho
imbonera kure zirahari
mwibaza kwabo hari ico mufise mukorana kugira ngo mushobore kwicara hagiye ngo namasanze mwicaye mudakebaguzwa muti umuntu arazanye grenade
imigambi no baterera nuko ntabaronka nari nifuza yuko twoba umwe twese tukaba umwe tukumvikana hanyuma bari muri CNDD n'amahoro kuko imigambwe ni myinshi uja hushaka n'amasengero ni menshi umuntu asengera hashaka ariko ntihagira umuntu ahora ivyiyumviro vy'uwundi
abo banyagihugu bo kumusaga twayaze barasaba abajejwe igisata c'umutekano gusubira kwibutsa na cene cane abari mu rwego rw'igipolisi akaranga mutima kabaranga
ikintu ca mbere coco nibaza umuntu ajejwe umutekano uretse imbere atarabujeje umutekano yari umuvyeyi arafise aba muvyaye arafise ya java yategereza kubahiriza cyane cyane umuryango mugabo birababaje iyo ubonye umuntu ajeje umutekano ariko arakubagura umufasoni ari kumwe n'abuzukuru n'abana biwe uca wiyumvira nawe ucibaza uti mbega urya muntu arafise umuryango ni ukuvuga ikintu niyumvira bakora abo bantu bajeje umutekano bari bararose inyigisho zihagije kuko bararosa imyaka 10 yaheze bariko baragira imyimenyerezo baramenyera twatubona n'ivyapa biri kumabara barabereka ingene umuntu ajeje umutekano afata umunyagihugu
Icyo rero ni ikiganiro Ntorere Kazoza. Dushimiye bagenzi bacu bakitugejejeho ba Studio Ijambo. Mwakoze namwe mwese kudutega amatwi. Ibiganiro byacu byo kuri iyi saha naha bihumurije. Ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na Engineer Cendrak Franklin, afatanije na Innocent Kimenyi. Kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza, mwumva radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.